VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda yumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC, muri kumwe nange Edi Rwema mbahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoro.
Amadevize ndakiboneka kandi échange amaze kuduga ubushitse kuri 238 kandi imbere twavunja kuri 160 aho bigenda neza cyane.
Uwo ni umwe mu bagurisha amafaranga y'agaciro i Bujumbura mu Burundi avuga ku ikena ryayo. Iyi nkuru n'izindi zivugwa mu Burundi turayigarukaho mu kanya gato. Mu Burundi haravugwa ikena ry'amafaranga y'agaciro. Mu gihe cy'amezi abiri idolari ry'Abanyamerika ryavuye ku 2000 by'amafaranga y'amarundi, ubu rigeze ku 2000 hafi na 370. Ibyo bimaze kugira ingaruka ku bakora umwuga wo kuvunja amadolari kuko ngo batabona abaza kuvunja. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanga.
Ahibonekeza ubwa mbere ubukene bw'amafaranga y'agaciro nk'amadolari cyangwa amafaranga y'abanyaburaya, ni ku biro bikoreramwo abarangura bakongera bakagurisha ayo mafaranga. Abo bita abavunjayi mu rurimi rw'Igiswahili bemeza ko ayo mafaranga y'agaciro ubameze nk'umuzi w'ibuye, naho badashima ko umuntu abafata amajwi. Bavuga ko mu mezi abiri aheze ariho ibintu byunyutse. Idolari ry'Abanyamerika ryavuye ku 2000 by'amarundi, ubu rikavunjwa yarenga mu mpera z'ino ndwi. Ryanageze ku 2375 nk'uko abo bakora umwuga wo kuvunja babivuga. Ubukene bw'ayo mafaranga ntibuza busonga abo bakora umwuga wo kuvunja bonyene. Abadandaza barangurira ibidandazwa mu mahanga barariyaruka jana. Abo twasanze aho badandariza mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko ibintu byadabutse hamatagikozwe ari kabiri na rimwe bagahagarika uwo mwuga.
Amadevize ntayo kandi byashara ubu bimetse nabi na nabi. Nutwe umuntu yari afise nta kintu agikora kuko nta ni dolari kironka kugira ngo ube wosubirayo. Nutwe uba wazanye nta bakiriya tubona kubera ibintu byarabaye nabi, sinzi uko tubabigenza.
Mu by'ukuri amadevize aratugora kuronka. Ugiye kuronda amadevize agiye akubwira atahe wafise ngaga tuyaronga ko tusanga yaduze ngo nkaje yemaze kwezi kose ntaja kurango kora kugura amadolari.
Amadevize ndakiboneka kandi échange amaze kuduga ubushitse kuri 238 kandi imbere twavunja kuri 160 aho bigenda neza cyane.
Mwibanki nkuru y'igihugu muhanuzi mu biro by'ubuyirongoye ntiyemeza canke ngo hakane ko hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu gihugu. Avuga ariko ko bishika ko haba igihe agaciro k'amafaranga muri buri gihugu kagabanuka. Efreme Niyongabo asigura ko Burundi bufise amafaranga y'agaciro yo kwinjiza ibyankenerwa mu gihugu muri kino gihe.
Usanga ihindagurika ry'iki giciro cy'amafaranga y'agaciro ku isoko iyo izo n'amategeko ari ibintu bigereranye, nuvuga byahinutse nk'ibice 4%. Ibyo bice 4% ni ibintu bisanzwe. Jewe igikuru nuko mvuga nti banki y'igihugu icikora, nuko uvuga ati amafaranga y'agaciro ahari akoreshwa iki, kumvuga ati tuyatunganya neza gute. Igikuru nuko dufise amafaranga gushika ubu atuma ivyo bidandazo biva hanze biza mu Burundi, amafaranga y'ukubizana gushika ubu atarabura. Ni kuvuga ibitoro, ni kuvuga imiti, ni kuvuga imyavu y'ikizungu. Ivyo ni vyo banki y'igihugu ishira ko nuvuga iha uruhara runini, kandi gushika ubu tabana yuko tugishoboye gutuma ibyo bintu byinjira amafaranga y'ukubizana aboneka.
Naho umutegetsi atemeza ikena ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi, umuhinga mu by'ubutunzi Karoli Nihangaza arabyemeza. Uwo muhinga atubwira bimwe mu byatumye ayo mafaranga y'agaciro akena mu gihugu.
Turavye nko mu mabanki aho abantu bashika amahera y'agaciro yari mu mabanki, murazi ko habaye ingingo y'amahera yari mu maproje mu ma ONG naye mu ambasade muna bace bayatwara yose aca muri Berbe. Bivuga yuko amabanki ikora itwabo commercial atagifise amadovize amafaranga y'agaciro menshi, hanyuma kandi ajya ama biro de change nabo nyene bahora bakura amahera mu mabanke ya nyene yikoro twako ayo murazi yuko ayo mafaranga ava ku byo leta ishora hanze murazi ku giciro cagahwa cagabanutse cyane hanyuma akava ku ibi bya tourism by'ingenzi murabona traffic ingorane z'uko ingenzi zitsa bya security hanyuma akava no mahera twahabwa n'abadufasha none yuko habaye ingorane amahera akagabanuka cyane
umuhinga mu by'ubutunzi aremeza ko ikena ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu rigira ingaruka mbi Karoli Nihangaza atanga uburorero ku badandaza bakuri byankenerwa hanze y'igihugu n'igihugu ubwacu kitaba kikironse amatagisi yinjira mu kigega cya leta baba abadandaza canke abakora umwuga wo kuvunja amafaranga y'agaciro basaba leta y'u Burundi gutorera umuti iryo kena ry'amafaranga y'agaciro kugira ibyahuha n'ibihuhuke umuhinga mu by'ubutunzi Karoli Nihangaza wasaba leta y'u Burundi kwegera banki y'isi yose canke ikigega mpuzamakungu FMI ivyo bigega rutura ku isi bishobora gutorera umuti iyo ngorane ivyakozwe inyuma y'ibihano byari byafatiwe leta y'u Burundi kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu nk'uko umuhinga mu by'ubutunzi arangiza bivuga I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda abategarugori bo muri komine Kinyinya mu ntara ya Ruigi bafashe icyemezo cyo kwanga guharikwa iyo hagize mugenzi wabo uharikwa barahaguruka bakaza bakava hirya no hino ku mitumba bakajya kuganiriza umugore mushya kugira ngo ahavuye ahave akagenda Fidel d'Antoine Nsabimana araduha iyi nkuru
Nyuma yo guca hijya nino indere y'abantu bo bakobwa mu kiyaca kumoso abakenyezi bari mu runani ruharanira agateka k'abakenyezi basanze imvuzi nyifato mbi ku bana bo bakobwa iva ku bintu bitandukanye bamwe mu bakenyezi bagize ugo runani rugizwe n'abakenyezi bangana 90 bari ku mitumba 18 gizi komine ya Kinyinya bagiye bayaga n'ijwi rya Amerika naho ngendera Clemence wo muri ugo runani arafise uko abibona
oya ingeso mbegeje iyo micheri n'ibyo biye bana masaka ingeso ziralenga gusumba no mu rushano izo z'ubusambanye nyene bwo buraya usanga bwiyongereye gusumba mu rushano imvura irikira kuko baba begeje byinshi bafise ibyo birira
bitandukanye nuko niyo nzima Leonia abibona
kari kubera intuje kugushura amaso kwa abana mukobawe adahanugwa niwe umuhanu yagusimbira akagira ati we mawe ntiwovuga
ndayunganiye Virginia nawe ati
urabona nk'iyo umugabo yazanye abagore babiri acafata canke abagore batatu acagira umwe urabona abagore ntibanganye imigisha babandi ba wa mugore nawe adakundwa ni bara abagore babiri badakundwa babana bagaca baho nabi bakaja gucingero bakabona birananiranye ari umukobwa cahitamwe kuraba umuhungu bijana akiri umwana urumva se rero ntako abigwanya kuko ntaca abayari abamariye nizo ngoranire zo guhara kandi nta mwana w'umuntu aharitse yiga baharikanjwe ntibiga naho biga ntandika yaba abana bagaca bagira ingorane
n'amahera cha yatwara
gore acaitana nk'umwe nyene uwo yashimye yangwa mufata neza sinzi bakacagenda bakanywa bagatikiza ibisige na bakazaraza jana mu buhumbu
ico kibazo cyo guharika chatumye baca bigira inama mu runani rw'abakenyezi ruharanira gateka kabo mu kugwanya iyo ngendo yo guharika umugore yaharitswe aterezwa gusohogwa mu ntumbero yo gukingira umugore mukuru ndiho kubwa Jean Bosco umuhanuzi wa mustandiro wa komine Kinyinya ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano aremeza ko mu ntwaro bashigikiye iyo ngingo yabo bakenyezi
hari abapasoni batowe bamwe bitwa Murongo Gifarasa from the farm rero bararusinyigisho yuko iyo habonetse ubuharika baca bihuta bakaja kumusorora uwo mwigima akamusubiza iwabo na cyane cyane nk'uwahabyishure wewe baragerageza bagafatanya n'abajeje intwara ku mutumba bakamusohora hanyuma bakamusubiza iwabo
Divine Kamuco arongoye ikigo citaye neza y'ingo n'imiryango muri komine ya Kinyinya aratubwira ko iyo ngingo itunganijwe
ihuriro ry'abakenyezi rifatanije na twebwe ndetse n'intwaro iki kibazo cyo guharika twaragihagurukiye dukorera mu runani iyo rero twumvise nk'umugabo yazanye undi mugore wa kabiri turaje hamwe tukagenda twishikira aho uwo mugabo atuye hanyuma dufashanije nabo bakenyezi batowe kuri uwo mutumba nyene turi kumwe n'ubarongoye kuwe kwa komune tugashikayo tukagerageza gusohora uwo mugore tukamwirukana ari umwana kiri muto tukamusubiza iwabo tukamushikiriza abavyeyi tunamba bandanya amashuri akabandanya amashuri cyangwa akabandanya ubundi buzima mugabo tukamwumvisha ingaruka mbi tukuja guharika uwundi mugore. Icyo rero ni kintu muri komune yacu gikorwa cyane. Nukuri turagerageza dufatanyije nabo bandi bose basanzwe bakorera mu bijyanye no kugwanya mabi afatiye ugitsina. Turashira ingufu hamwe iyo twumvise ikibazo nk'ico hanyuma tukaritunganya kandi bikagenda neza. Kugira ngo tujye tugihagurukira nuko twabonye yuko ico kintu ico kibazo kihari kandi giteye ingorane mu ngo nyinshi.
Kamuco Divine avuga ko bamaze gusohora abakobwa baje guharikwa bashika kuri 15 kuva mu kwezi kwa gatanu z'uno mwaka muri komine yose cyikogwa bagikora nk'abakorana bushake kuko atashira hamwe ribafashe mu mugongo. Iyo ngingo Divine Kamuco avuga ko bayifashe kuva mu ntango zisarura mu kwezi kwa gatanu kugira ngo bakinge amabakoregwa abakenyezi kubijanye no guharikwa kuko bakunda guharikwa mu gihe cici. Abakenyezi batabawe niyo ngingo barashima ko bafise aho batakambira bikanyaruka. Nakanani Silvia aba ku mutumba wa Nyamigina muri komine ya Kinyinya yabwije ijwi rya Amerika ko umugabo wiwe yazanye undi mugore inshuro zibiri yirukanwa nabo bakenyezi. Dominique Havyarimana serukira ubushikiranganji bw'ateka ka muntu gushigikirana no kunganisha ibitsi na mu ntara ya Ruyigi avuga ko iyo ngingo yafashwe n'abakenyezi bo muri komine ya Kinyinya ikwiye kuba karorero no kuyandi makomine kugira ngo barandurane n'imizi ingeso yo guharika. Muruigi, Fidel D'Antoine Sabimana, ijwi rya Amerika.
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa karindwi imyaka 20 izabishize ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radio nyuma ya maradio yahembere ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'Abarundi bakurikiye ibiganiro bya Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio y'u Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'Abanyarwanda n'Abarundi yari yaratatanye.
Naho sakarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Edi Rwema. Mu Kirundo umucamanza urukiko rukuru ari mu maboko y'ubushinjacyaha aregwa gukwirakwiza inzandiko zitagira umukono zifite amagambo asebya umukuru w'igihugu. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze. Ndarurinze, watunyuriramo muri make uyu mugabo araziriki?
Ego umugabo azwi ku izina rya Ildefonse Ndumwami, umwe mu bacamanza bakorera muri sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo, araregwa kuba yafatanywe itonga afise impapuro zitagira umukono ziriko ifoto hamwe n'andi majambo atyoza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza.
Ese nk'ayo magambo ni nka yahe, Ndarurinze, niba nta rukoza soni ashobora kugira kuri radio?
Ego amwe mu biri muri aya majambo ngo twashoboye kuyibona na majambo asana yagiriza umukuru w'igihugu ko ariko kuva agiye ku butegetsi yoba ariko yaramaze cyane, yarishe cyane abahutu bene wabo nkuko wabyanditse asana uwishyira mu kibanza cy'abahutu, akavuga ko harimo hagiye kuhongeye ko n'abatutsi bicayiboneka ko umengo abarundi baraheze. Ayo majambo rero hariko nayandi agiriza mukuru w'igihugu ariko arikisha inzara abarundi nayandi mbere asa nayatoroshye cyane kuvuga, ndetse ngirango umuntu two yagaruka kwa nyuma. Ayo majambo rero aherekejwe nimwe aherekeza zimwe mu ifoto z'umukuru w'igihugu, nimwe mu ifoto y'umukuru w'igihugu yaciye cyane ku rubuga ngurukana abumenyi. Ifoto ivuga yuko bivugwa ko iri muri zimwe mu z'umukuru w'igihugu zasibanganijwe mu bitabo by'abanyeshuri bo mu mashuri shingiro.
Hanyuma se hari icyo inzego z'umutekano cyangwa se ubushinjacyaha bwari bwatangaza bumurega?
Ego twavuganye n'umushikiriza manza mukuru wa sentare umushikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi niwe yari karamubaza kubera ko abacamanza basanzwe bafite budahangarwa bwo kubarizwa aho basanzwe bakorera nabo banga bari ku rugero rumwe yatubwiye ko gushika ubuyagiri ari karakurikiranwa ku cyaha cyo guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu cyo bita atete aratirete interiere de leta ubu rero yamaze kurizwa imodokari yajyanywe kubandanya abarizwa Ingozi kumushikiriza amanza yatubwiye kugira ngo abandanye batorokanya n'ibindi byemezo kuri ico cyaha.
Urakoze cyane, urakoze cyane Jean Bosco Ndaruriza, turagushimiye iyo nkuru ukomeza uyidukurikiranire. Reka muri aka kanya tubagezeho ikiganiro ntore reka zoza dutegurirwa na bagenzi bacu bo muri studio Ijambo I Bujumbura mu Burundi.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka n'inyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Bakunze ibiganiro bya studio Ijambo ndabaramukije. Jerome Niyonzima ndabahaye ikaze muri cyakiyago cha politique mikundira ari cyo Ntorere kazoza. Muri ntorere kazoza cy'uno munsi tukaba tugiye kugaruka kubijanye no gusubiza agateka abagateshejwe n'intambara. Tugashimikira ku kibazo cy'inshumbusho itegekanirijwe mu masezerano y'Arusha kuzohabwa abazo badashoboye gushikira amatongo yabo. Reka nsabe mugenzi wacu Terence Manirakiza aganire n'abatumire batatu, akaba hari Dieudonné Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ane matunga ari wo CNTB, hakaba na Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi ujeje gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi seve. Araganira kandi na Atanazi Masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya Rumonge. Terence Manirakiza, ijambo ni rwawe.
Ijambo riri charitishe naho ridakiza, vugana ikiyago n'ikindi.
Hano muri studio turi kumwe n'umutumire Mbonimpa Dieudonné asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Dieudonné, turaramukije tunabahana ikaze muri kino kiganiro.
Ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bari kurakurikirana kino kiganiro.
Mhm. Kanya rero turaheza twinjire mu kiganiro nyezina.
Kuzagumana ni soko nyamazime. Yage muzibukiri byo bibere jambo riri charitishe naho ridakiza vugana ikiyago n'ikindi vugana ikiyago n'ikindi.
Muri kano kanya reka dutangure rero dutega amatwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana aho atubwira igituma uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise utegerezwa no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ibyabo anini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye y'Arusha, ati kandi biteza kugenda gutyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya.
Uyu mugwi wavuye mu biganiro by'amahoro byabereye Arusha igihe abanyepolitike kandi abandi baserukira Abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza by'ukuri yuko bosezerera burundu amabi yagiye arisubiriza aba mu Burundi mbere agasiga abantu benshi bakozwe ko namahano niyo bagira bati ego men ziza yuko tugira intambwe yo gusubiza hamwe yo kugarukana mahoro atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu tutorenza ku ruho rw'amazi nuko twabanza tukabirabira hamwe tukabigaya kugira ngo turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo ntibize bisubire kuba muri iki gihugu muri zo mu ngingo yo bigiriye harimo n'uyu mugwi ego abarundi bipfuza kumenya ukuri kuri kahise cyane cyane kumenya mahano yabereye n'amabi yabereye mu gihugu kugira cyane cyane basubize iteka abari nyazwe nogira nti abambere dushira imbere nabakozwe ko namahano nabo bantu isinzi bishwe bakagenda gucyo amazima yongo imijyango yabo gushika uyu munsi itaramenya icashiki yababo hariho abatotejwe hari abanyazwe utwabo bagira bati abo bose hamwe batosubizwa iteka hamwe batoshumbushwa mu byabashikiye ayo mahoro yo baramahorerane kuba ruguhendana ubu rero umugwi waragiyeho yego uramaze umwaka urenga
kumbure muravutse yuko ihangiro nyamukuru ry'umugwi ari gusubiza kugateka abakuwe ko namabi yagera aba mu Burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye uno munsi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyezwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno munsi ntibarasubira mu byabo uwo mugwi kumbure uba ufise intumbero yo gukorera kuba kozwe ko nayo mabi muri ubwo buryo
yego mbere ni itegeko ritugenga yatomboye rirategekanya ico no kwita gushumbusha abatakaje ivyabo abanyazwe mu bitari bike nayo matongo arimwo nibaza ko intambwe ya mbere nuko tubanza kumenya uko ibintu byagenze kumenya abantu bakozwe ko nayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko ni bimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe gushoboka mu gihe abantu bavuga nti bakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro nogira nti rero iruhande yo kurondera uko kuri na cyane cyane tugashikibanza navuga nti kininiya cya mbere cyane cyane abakozwe ko n'amahano tuzorabira hamwe uburyo bubereye dufatiye ku aho Burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwa iteka mu babo no mu byabo
duhindukire kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere muvyakira gute mwebe
ego murakoze numugwi w'igihugu ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo sentebe ibi bashira imbere ni byiza nkako ni kwitegekora ibivuga kandi natwebwe muri sentebe ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ivyiwe yanyazwe ivyiwe kubera amabi iki gihugu cagiye kiracamwo kuva Burundi bwikukiye murumvise rero cane cane ivyo uyu arongoye uyu mugwi sever umenye ugujeje kumenya kuri no kurekuriranira usanzwe ukora na twebwe muri Sentebe ico dukora nuko muvyo tuba turiko turakora no kugira ngo twakire ayo matati twakire abo bahunze bahungutse no munsi bagasanga ivyabo vyaranyazwe turiko turabikora rero turagerageza tugakorera kuri iki cyane cyane kiri muri uyu mugwe kumenya ukuri no kurekuriranira tubanza ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega ukukuri kumeze gute kuvyabaye tukamenya nti habaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ivyiwe abisubizwa gute tugacha turaba rero mu bikorwa bya CNTB tugacha kugira ngo uyo muntu asubizwe ukuri mbega vyagenze gute
mbega mukiringaho nyene umuntu havagira ati mu muzango gusanga mufisi kugwa kimwe kuri cyo kibazo
urunganira igikorwa cha CNTB kuko uyu mugwi waratanguye CNTB niyo yatanguye irajaho uno munsi no kubwira ko muri bibi turiko turakora tumaze gutatura amatata arenga 30,000 ugasanga hari habayibayemwo naho tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara zana marwaye waronke ngaho iri tongo wararirimye imyaka irenga zani umushumbushe dukeye kubyo warondeye uyu mugure rero hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byofasha kandi mwumva ko bizogenda neza
isango ryabasangi yikiyago
Kereka kumbure dukwitire mu manuko bw'igihugu muri komine ya Rumonge aturi kumwe na Masumuko Atanazi asanzwe kumbure ari mwishira hamwe mbere narirongoye ry'abahungutse Atanazi turaramukije tonabanikaze uduza akajwi ka Atanazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve
murakoze cyane mwaramutse neza
Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho turiko turarabira hamwe uko umugwi kumenye kuri no kufasha barundi kunywana uzoheza ukitaho kibazo na cyane cyane gihanze abahuye namabi burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatongo yabo wumvise ko kumbure bategekanya kugikorera ko ubu byakira gute
ivyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ivyiwe akacabarigwa n'abantu bamwe bamwe nk'iyo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi CNTD utunganya ico gikogwa umuntu akabarigwa yuko yogabura itongo nuwo batavukana twebwe rero muri yerube ni bamwe twashobye gukurikirana hafi ibyo bintu twebwe hari ikintu twasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko wohabwa agasumbusho rero nkuko maze kuvyumva babivuze babishikiriza abo banyakubahwa
ariko muri ico gihe byaca bigenda gute ibyaheje bigenda gute muri ico gihe muri ico murasaba gushumbushwa
muri ico gihe twasaba gushumbushwa ku ruhande twa na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi CNTB no kuvuga yuko ni ndumwe kandi arabizi yuko twama tuvuga ati mbega twashobora kugabura n'umuntu utavukana kasa duta uko nyene CNTB itegekanije iki ikibazo kizanye no gusumbusha aho twebwe nta nyishu baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo nubwo kushikiriza umuntu cyongo cyanke kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga ariko ikibazo cyo gusumbusha nacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo muri mu migambi yabo ico ndikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko umugwi severe bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha ico turagishima cyane nimba bitaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa kuko kesha aho umuntu avuga akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibizeho nimba kizobaho n'igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma ukacugenda uko nyene irababaze cyane
Masumbuko usanzwe arongoye mu gwiseve avuga yuko gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro hagati y'abo bantu babiri woba yarasubije itongo canke woba yitwa ngo yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe niko bibona
niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuwahuye yarasanzwe ari itongo ryiwe kuko niwo yatakaze ahanini so haruba nk'imyaka namaze jewe ntariko ndakorera mu itongo ryanjye hanyuma rikorera mu wundi jewe mvuga yuko ati byoba byiza mu gihe hosumbushwa umuntu yahunguye kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yabimaze mu imyaka ataririmo kuko yatakaze ibintu byiza murakoze
Sijo ijambo
Urakoze Terence barakoze nabo batumire mwari kumwe nibutse bari ko baratwumviza ko cyari gice cya mbere atwa ariko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazo badashoboye gusubizwa mu vyabo igice cya kabiri ni mu kiganiro kizokurikira Jerome Nyonzima nongere nkengurukiye mwe mwaduteze yomi ndabipfuriza kuronika mu banyu no mu vyanyu naho utaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gice hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo.
Barakoze cyane bagenzi bacu bo muri studio Ijambo, nshuti mwese mwari muteze amatwi. Aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Mushimire injiniyeri na Fatuma Kalala Alimasi badufashije gushyira hamwe kino kiganiro. Muri studio mwari kumwe nanjye Edirwema, muryoherwe n'ibiganiro byacu.